Iyo mwijuru barahimbawe 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 bashemagizu
mukiza Yesu
bashemagiza
umwami Yesu
basemerera
umwami umwami
basemerera
umwami umwami
yo mumurira
Bona
bicanyi
barakabonye
abashakanyi
barakabonye
bona imborerwa
zirakabonye
aba basengi
bigirwamana
yo mumuriro
barakabonye
bamabarira
ndagowe jewe ndagowe
bamabarira Iyo mwijuru barahimbawe 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 bashemagizu
mukiza Yesu
bashemagiza
umwami Yesu
basemerera
umwami umwami
basemerera
umami.